Gakuza.
Tunywere mu Gakuza nurukurikirane gudukino mutegurirwa mugashikirizwa n'umuhari uharanira gateka kazi na muntu rigiteka. Tuvuga kubiriho twigisha dukebura tugahanura. Muzokwama mudukurikirana ku munsi w'Imana biciye ku muhora wa WhatsApp guteranya amajana 256 amajana 71 ijana 78 amajana 261 sit wezi 3 akaburungu league agakwego iteka akaburungu bi Facebook league iteka tweet @ league iteka
Inama na ndaisha shayi.
Ahuga baragere.
Oya ndari ndya no musina roti unde.
Amata
atra ukura muti
yewe ni kaze yose.
Ndasoma. Ango hazi so no kabara musira tenari.
Eh mwegere hano. Mwegere tujyage tumvikana. Bashinga nawe bapfasoni gwaruka. Zigorore
Zigorore
Zigorore zose
Zigorore
murakoze cyane mbanze kubashimira ko mwitavye muri benshi n'umwarano wacu ndabasaba gukomera amashyi menshi nkuko rero nabemereye ko nzobagendera murabona ko ntadumaze garacica ubwambe n'ambere hohore nakoma ndayibutse yuko umugambwe wacu ari umugambwe ukomeye cyane nuwa mbere kandi uzokwa mayi wa mbere
yego cyane
zigorore
zigorore
icyo ndabasaba rero iyi ni migambwe n'anywanyi bayi mubafate nk'abakeye mubacungire hafi nta neza bashakira
kana baba
Muncha make umviriza rero muncha make muke kwafata nk'injavyi yego zigorore komu tavuga nibiki cyitumara ndabasavye yuko umunywanyi wese yemera ko uyu munywanyi wundi mugambi atona muramutsa ye ko mufata nk'umwansi Himbura kimazi.
Erega shefu urya bagayijambo.
Nese imigambo ndabwi.
Bari barindiye ko yabwira imigambo zobarangurira. Wome ngo azanye mwe vyugucyoza abandi. Urazura hagabira ubu twaratahuye. Kuko ndasangiye umugambo, atabari umwansi wawe.
Tunywere mu gakuza.